Bambira sa Mirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hazwe.
Niriwa mwese bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe turi ku munsi wa mbegekezo ya 16/0 mu mwaka wa 2023 amakuru twateguriye kubashikiriza agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Bari yamirize iterabwo bajya koresha n'umunyabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD abo ni bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe wo muri komine ya Nyanzarake mu ntara Makamba. Ni mu gihe uwo arongo mugabo CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu yagabishije ko uzohirahira akavuga ibitagenda neza muri iyo komine azokwibonera ko hari indwara itaramenyekana yateye ingurube zo ku mitumba ya komine Giteranye n'intara ya Muyinga, aho hafi ingurube 50 zimaze gupfa mu kiringo kiri munsi y'ukwezi. Mutanero wa komine Giteranyi akaba ari karafata inkingo zo kugumiza izo ngurube mu biraro byazo. Mano makuru tuzaza kubabwira nkuko bisanzwe amakuru ajanye n'inkino, tukaza kubabwira aho u Burundi bwatahukanye ikibanza cya mbere mu bahungu mu nkino za tennis zahuje ibihugu by'aka karere mu kanya n'inkuru imwimwe ukwayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Kasi kubaha mwiri wa makuru twateguye tuhere mu gisata cha politique na impeje kubabwira mu ngingo nkuru abanywanyi umugambwe CNDD-FDD wo muri komine Nyanzarake iri mu ntara ya Makamba bari yamiriza imvugo y'iterabwoba yakoreshejwe n'umunyamabanga mukuru wo mugambwe ni Ravariandi kuri yo hari ku wa gatanu uheze muri komine ya Nyanzarake. Umutegetsi ngo yagabishije uwo wese yohirahira akadomo rutoki ku bintu bitagenda neza muri iyo komine, abanywanyi w'uwo mugambwe bakaba bavuga ko iyo mvugo iteye kubiri n'ivyo umukuru w'igihugu asaba. Ni nkuru tubaza Bonfils Niyongera.
Hari kuri wa gatanu uheze muri komine Nyanzarake mu rukurikirane rw'ingendo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD ari karagira mu mazone yose y'igihugu. Amakuru ava muri komine ya Nyanzarake amenyesha ko Reverend Kuriyo yabanje kubwira abari bitavye inama bose ko bategerezwa kuzimya amatelefone yabo kandi ko batohirahira ngo bamufate amajwi, nayo ngo abohirahira bakabirenga ko barabona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Niho mu nyuma yagabisha uwo wese azodo mu rutoke kubitagenda neza muri komine Nyanzarake. Abanywanyi bo mugambwe arongoye bakabona ko imvugo yiwe ariyo kwiyamiriza.
Iyo nama yari ishingiye gutera ubwoba abantu, gutera ubwoba cyane cyane abagiye barashyira habona mabwa canke ubunyonyi bwagiye burakorwa na musanteri yarongoye komine Nyanzarake. Twebwe rero turatangazwa no kubona umukuru w'umugambwe ku rwego rw'igihugu yitwa umunyamabanga mukuru ashigikira umuntu yanyonyije amatungo y'igihugu. Tukabona yuko byavuze byose ko ari ugutera ubwoba kugira ngo uwagize icyo ashikiriza wese aje coba ntasubire kugira icyo avuga.
Abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD muri komine Nyanzarake bakavuga ko imvugo ya Reverend Kuriyo ivuguruza iyo umukuru w'igihugu we wahubwo asaba abanyagihugu kudoma urutoke aho bitagenda neza hose mu makomine yabo.
Biratangaza kuko bizaboneka yuko umenga hariho kutavuga rumwe hagati y'abantu babiri, urongoye igihugu n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi. Nibyo twabavunye abantu twese mugabo ibyo mbeshano kuko n'umukuru w'igihugu yavuga ati nimuze murambarira muze muradomorozasi ku bantu bariko baranyanyaza amatungo y'igihugu, hanyuma umukuru w'umugambwe nawe uri ku butegetsi agaca avuga ati ahubwo uwo nzobikora adokibonera muri komine Nyanzarake twashyira umutima hagaze n'icyo bintu ndiko biranatubabaza cyane.
Ibiro by'umukuru w'igihugu bisabwa gukurikiranira hafi ikibazo cyo muri komine Nyanzarake n'amajambo agenda arashikirizwa n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Radio Inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone Reverien Kuriyo wagire icashigeje kubyo yagizwe n'abanyagihugu bo mu mugambwe CNDD-FDD muri commune Nyanzalac.
Urakoze bo office niyongere amakuru twateguye kuri radio Inzamba tubandanize mu gisata cy'agateka kazi na muntu amuryango wa Dr. Christophe Sahabo yahora arongoye ibitaro kila hospital amaze amezi 9 apfunzwe uwo muryango usaba ushimitse mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gukoresha ububasha afise akarekuza Dr. Christophe Sahabo. Ibyo biri mu ikete y'umuryango wandikiye umukuru w'igihugu kuri wa mbere. Uyu muryango ukamenyesha ko Dr. Christophe Sahabo kuva afatwa agapfungwa atakintu na kimwe kira mwagira uretse iremenanya. Ibyo biri mu ikete yandikiwe umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe nkuko tubibwirwa na Signoline Nijimbere.
Muri iryo kete umuryango umuhisi Dr. Luc Sahabo uhagarariwe na Jean-Marc Sahabo werekana ko dosiye ifunze mwene wabo Dr. Christophe Sahabo yuzuyemo ihonyangwa ry'amategeko agenga ubutungane kuva afashwe akongera agafungwa. Aricyo gituma umuryango uvuga ko wituye umukuru w'igihugu kugira akoresha ububasha afise mu kurekuza Dr. Sahabo no kumusubiza mu mabanga yiwe. Uyu muryango wa Dr. Sahabo usigura kandi ko hari ibinyegezwa by'abantu bamwe bamwe bifunze Dr. Sahabo, ivyo navyo bikaba arivyo bituma ubutungane bw'u Burundi budashira ahabona ukuri. Kubwo umuryango wa Sahabo, ibiriko biraba birerekana ko Dr. Christophe Sahabo yakorewe iremenanya mu gihe atacagirije na kimwe afise. Muri iryo kete umuryango urerekana ko haciye amezi arenga abiri habaye isuzuma ryakozwe mu butunzi kandi gejeje umuvukanyi wabo mu byerekeye gutunganya ibitaro Kira Hospital. Umuryango wa Sahabo uvuga ko ubabajwe no kubona mwene wabo atanguye ukwezi kugira 10 afunzwe atari ko araburana kandi yashizwe kuri ya sentare mukurikirana mu ntara ya Ruigi, akaba yarabuze n'umuburanira aho umuburanira yahagarikwa inyuma yo gufungwa no gutegwa ubwoba. Umuryango wa Dr. Sahabo wibutsa ko mu ijoro ryo kuwa 30 Ntwarante umwaka uheze w'2022 Dr. Christophe Sahabo yafashwe atamutahe n'umwe acajanwa ubutarariye gufungirwa mu biro vy'iperereza atana kimwe abwiwe kimwagira. Kuri igihonyango ry'amategeko ryose ryabaye umuryango wa Dr. Sahabo usaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe wa mbere ahagarariye ubutungane gukora ibishoboka kugira Dr. Christophe Sahabo arekugwe yongera subizwe mu mabanga yiwe kuko atacari karazira.
Sinyori nije mbere nawe urakenuye amakuru twateguye twandanize mu gisata cyo kwivona basi ahimiye abaga 2022 ariyo yakoze ikibazo cyo kwinjira muri kaminuza ya gisirikare ISCAM hari kuri wa gatandatu uheze. Muri abo umuvugizi wa gisirikare Colonel Floribert Biyereke avuga yuko harimo abahutu amajana 691 mu gihe abatutsi ari amajana 2026 abo mu bwoko bw'abatwa bakaba ari 7 mu bitabye ico kibazo kandi harimo bigeme amajana 2. Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi akavuga ko ico kibazo kizokurikirwa no gutunganywa ikibazo cyo kwinonora imitsi kizoba kwa 2021 nzero uyu mwaka kurikira umuvugizi wa gisirikare.
Abamushoboye kushika ngaha angira namwe mababonye basa nabangana n'abari baje umwaka uheze rero kubitigire nta kibazo dufise abo dukeneye barimwo imikangara yaje kandi twabonye ko ari abantu bafise amagara meza n'imvura katangora ntihari. Muri abo 1122 harimwo abahutu bashika 691 hakabamwo abatutsi bangana 226 hakabamwo n'abatwa bashikindwe. Muri ico gitigiri twavuze harimwo abigeme bashika 200.
Floribert Biyere ku muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kugururani rwa politique c'est Arusha. Ivyo bitigiri bakoreye ko ntivyisunze amasezerano y'amahoro ya Arusha ategekanya ko mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi abahutu bari 50% n'abatutsi 50%. Icegera cy'u Burongo runani c'est Arusha kabanegura igihonyangwa cy'amasezerano ya Arusha agasaba ubutegetsi kwama bwisunga amasezerano kugira abarundi bose bumve ko batekane. Bikurikira Jean Bosco Rwigemera akaba ari icegera cy'urongoye urunani c'est arusha ruhukemo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi
ibitigiri vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi ku banyeshure bariko barinjizwa mu nyigisho za Islam birerekana yuko abahutu ari 79 n'ibice 4 kwijana abatutsi bakaba bashika ku bice 20 kwijana ariko ibitigiri kubisanzwe cegekanywa n'amasezerano y'Arusha nuko abahutu bategerezwa kuba 50% kwijana abatutsi bakaba nabo nyene 50%. Icyo ni cyambere igira kabiri umuvugizi w'igisirikare aravuga yuko ivyo bitigiri bisa n'ivy'umwaka uheze bisigura yuko abatutsi bamaze guta icyizere ku nzego z'umutekano kanatsinda ivyo biragaragara mu cyo two kwita commandement y'igisirikare ku byo zo nzego zikora navyo bikaba ari ibintu bigayitse ku manyanga kogwa mu izo nzego z'igisirikare n'ibindi n'ibindi. Ugira gatatu uwo muvugizi aravuga yuko ibitigiri bikenewe babikwije uwo muvugizi ntangorane y'ubusumbasumbane ntangorane kwibaza yuko abo batutsi batitaba ibyo kwinjira isirikare wowe wari ko hari ugutukwizera uri izo nzego z'igisirikare canke yuko kumbure byo ariko aravuga atawo hava mucisha mu ijisho yuko amasezerano y'Arusha atariko arakurikizwa kanatsinda ayo masezerano yasenyuwe kuva kera yaragiye biraboneka yuko ubutegetsi bwagiye burabikora gahoro gahoro kusubiriza bajya bakukurutse kandi ivyo rero baca barabigaragaza neza igihe habaye ingorane zijanye no kwihagira ikiringo cha gatatu bigizwe president Nkurunziza Petero
Jean Bosco Gwigemera mukanya amakuru tuyabandaniriza mu gisata cy'ubutunzi.
Inzamba
igucu Burundi ngo ntacho kiriko kirakora kugira kinagura ubutunzi bwacu mu gihe ingwano uburusiya bwateje muri Ukraine iriko irasubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu ku isi cyashikirijwe na Gabriel Fikira ngo ishiramwe ikome igishinzwe kwanya bituriye n'isasagwa ry'amatungo ya leta. Ni mu kiganiro yahaye umenyeshamakuru kuri wa mbere mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka bwategerezwa guha ikibanza kinini bisata byinjiza cyane harimo icyurimi kuri kira Gabriel Fyiri arongeshera mu Ricom.
Turavye icegeranyo ibaye inkuru y'igihugu yari gusohora aho muri raporo bari bagusohora berekanye yuko ibintu byaduze cyane kugera ku rugero wa 26 n'ibice 8 ku ijana n'ubwa mbere ibi bintu bibaye mu Burundi n'ubwa mbere cyahora bishakundwe ku 8 ubantu bakabona ko ari ibara mugabo n'ubwa mbere ibyo rero bigaza bisongera isibe kuko rufatiye ku raporo ya Banque Mondiale FMI FNUD n'izindi Barundi bice birenga 100% bari munsi y'urugero rw'ubukene umurundi mu mwaka wose aronka amadorari ari munsi ya 260 nivyo hariho ibibazo bimwe bitava ku Burundi tufatiye nk'intambara u Burusiya bwateje muri Ukraine mugabo mwe bagire kwije byashitse mu bindi bihugu n'uvumva mu bindi bihugu hari gitoro kigeze kigwa cyaraduze mbwa n'icyabuze mwarigeze mwumva inflation kuduhagara ku biciro nk'uko kwaduze nga mwigeze mukyumva bishika ya mugabo ibyo birafise imvo nyamukuru y'umwina y'umunoho y'indandende y'abantu bamwe bamwe rero nibaza yuko kugira ngo ibintu bigende neza nuko leta yokora ibishoboka byose igahindura mu maguru mashasha ibitegeko bigenga amafaranga ya gikoresha ngiriri imbere yanyu muragenda murabe ibyo twita resecteur fonte zo ku wasafe ni ukuvuga ibisata bituma igihugu gishobora gutera imbere ibyo bisata murabona neza yuko ahubwo amafaranga menshi yigira mu nzi kunezerwa cyenda kunda kwifugira nti hari gihe twifata n'umugabo yasuruye mugabo gashashaka kwiyamira mu kabari iminsi yose ibyo rero nibaza bidashobora gutuma tutera imbere cyane ni ugufata hakaba ikintu bita budget d'austerite leta ikora ibishoboka byose ishireho budget amafaranga ari mumwe bita gutubikwa vubi naho bazokora ibimeze gute murazi ko umukuru w'igihugu yatanguje ikintu bita budget programme ni byiza cyane mugabo nagenda ababwire ko budget programme idazoshoboka mu gihe ubwa mbere tutamaje kwidentifya icyo nokita ma secteur protecteur ku wasaza no kuvuga ibisata bizoje imbere kugira ngo bishobore guteza imbere ibintu baravuze uburinzi
kadiri nzamba gateka kawa makuru twateguye twabandanize mu gisata cy'ubworozi aho mu ntara ya Muyinga ingurube zirenga 50 arizo zimaze guhitanwa n'indwara itaramenyekana mu gihe kiri munsi y'ukwezi ku mitumba irenga 10 muyigize commune Giteranyi nkuko amakuru atandukanye ava muri iyo commune abimenyesha umustanteri wa commune Giteranyi Floride Ndwayezu ategeka mu itangazo yasohoye ku munsi wa gatandatu ko atangurube n'imwe iri ku mutumba umaze kwibonekeza ko iyo ngwara irekuriwe kuva kumuhana ija kuwundi canke ubirenge umutumba Pierre Gahungu
iyo ndwara ibangamiye igitungo cingurube muri commune Giteranyi y'intara ya Muyinga inugwanugwa ko koba arakaranda gafata ico gitungwa kasubiye kwaduka mu kiringo kidashika ukwezi ingurube zababa 53 akaba arizo zimaze guhitanwa n'iyo ndwara nkuko amakuru atandukanye ava muri commune Giteranyi avyemeza nkuko bigaragara mu itangazo ryasohowe na musitanteri Floride Ndwayezu kuwa gatandatu heze iyo ndwara itaramenyekana yibonekeza cane cane ku mitumba 11 y'iyo komine musitanteri Ndwayezu amenyesha ko ibitungwa bifashwe n'iyo ndwara byerekana ibimenyetso byo kubura kayabagu kugira ubushuhe buri hagati ya madogere 39 na 41 kubutama be no kwiraba amaraso ku rukoba uwo mutegetsi agasaba aborozi bo ku mitumba hibonekeza iyo ndwara kudahiyahira ngo basohore ingurube ziva ku muhana zija ku wundi canke ngo zirenge umutumba muri iryo tangazo arihaniza kandi aborozi ko kizira kubaga ingurube ifise ibyo bimenyetso abayangayanga nabo bagasabwa kugura ingurube ziri ku mitumba itarategwa n'iyo ndwara kandi bakazibagira mu mihana baziguriyemwo nayo inyama zikunguruzwa ziri mu ndobo gushikaho zidandarizwa iyo ndwara ikaba kandi imaze no kwibonekeza no muri komine Butihinda inkuru yo kwizera nuko abakozi bo mu buyobozi bukuru bw'amagara y'ibitungwa bafashe amaraso ingurube zimwe zimwe kugira ngo bamenye iyo ndwara iyo ari yo kugeza ubu iyo ndwara ikaba itararonka umuti abajejwe amagara y'abantu bakaba bagerageza kuvura ibyo bimenyetso gusa aborozi bagasaba leta gukora ibishoboka ngo haboneke umuti mu maguru masha tubibutse ko mu ntango z'ukwezi kwa gitugutu k'umwaka uheze iyo ndwara nyine yari yateye mu ntara zimwe zimwe nka Gitega Rumonge Bururi na Muyinga
pya gahungura koze tuve i Muyinga tuje mu gihugu cya Tanzania aho abanyeshuri biga mu mashuri mato mato mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu mu gihugu kibanyi cya Tanzania batize nk'uko bisanzwe amakuru ava muri iyo kambi yavuga ko batonze nk'uko byahora ariko abana n'abarimu babo baca basubizwa inyuma batamenyeshejwe igituma n'igihe bazosubira ku mashuri ariko rero ababyeyi bibaza ko byoba byavuye kwinyinyurana ry'amashyirahamwe abirajeje ugisata cy'indero muri iyo kambi n'inkuru ya Josephine Johnson Nkunzimana
inkuru zivanga mu ikambi y'impunzi Nyarugusu zivuga ko abanyeshuri n'abigisha bari batonze ku mirimo yabo ya misi yose ariko abajeje intwaro n'igipolisi baciye babasubiza inyuma ntibabwiwe igituma canke igihe bazosubirayo umvirize umwe mubarereye ku mashure yaho Inyarugusu
uno munsi rero kuri iri ntekerezo rya 16 abana bavyutse baziko biga ariko bakiye birukanwa noneho basanze mbere amashure yugaye abarimu bari batonze n'abayobozi kuri ivyo bigo bitandukanye babwiwe ko botaha atakwiga kuhari bazorindira kugeza igihe bazobatumirako
bimwe mu vyo bibaza vyoba vyatumye ryoba ari inyinyurana riri hagati y'amashirahamwe abiri ajejwe inyigisho muri iyo kambi ariyo Save the Children na International Rescue Committee
abo twaganiriye rero bavuze ko hariho ukuvutana hagati y'ishyirahamwe rya Save the Children hamwe n'abaserukira ERC iriko irashaka ko ibikorwa byose bya Save the Children bijya mu maboko ya ERC n'ibigo byabo abana bose bakaja mu maboko ya ERC aho rero Save the Children ngo yoba irashaka kwemera gukorera mu kwaha kwa ERC cyangwa gushyikiriza ibyabo iryo shyirahamwe ERC
uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba twaronde Stefania Ikibondo aserukira ishyirahamwe Save the Children mu ikambi ya Nyarugusu kugira ngo avuge icyo bacatumye iryo hagarikwa ry'amashure ntitwashoboye kumuronka kuri telefone
hadu inzamba gate kakawe mukurangiza ano makuru twabateguriye nababwiye komisi ya mbere twashikiriza makuru y'inkino yaranze indwi twari turangije muri basketball mu gwihuru nani niwo waraye utahukanye igikombe cha playoff gutyo uca uhabwa nibahasha irimwo imiliyoni 5 z'amarundi mu nkino za tennis naho Burundi nibwo bwatahukanye ikibazo cya mbere mu bahungu muri rya higanwa rya karere ryahora ribera i Bujumbura mu gihe Kenya yabaye iya mbere mu bigeme amakuru y'inkino twateguwe na Alexandre Niyungeko
muri iyo higanwa rya karere rya tennis mu Burundi Burundi nibwo bwabaye ubwa mbere Burundi bukaba bwaciye buronka uburenganzira bwo kwitaba inkino ku rwego rwa Afrika mu bana bakiri bato abo bita junior mubigeme igihugu cha Kenya nico cabaye cha mbere kuberako iyo higanwa rero byabonetse ko ryatunganijwe neza mu Burundi Burundi bwaciye bwemererwa kandi gutunganya higanwa ry'abakuze mu kwezi kwandamukiza kuri mbere muri basketball umurwi w'urunani warayitahukanye igikombe cha playoff hamwe nibahasha y'imiliyoni 5 z'amarundi aho ni nyuma yaho umurwi w'urunani usindiye umurwi wa Jimikana inkino zine zose zikurikirana Nikombe rero kigira 10 umurwi w'urunani utwaye mu mwaka w'2022 ushira intango z'2023 urunani akaba ari umurwi waranze basketball y'umwaka w'2022 mu Burundi mu bigeme Gazelle Jo yatsinze urukino rwayo rugira kabiri mu nkino za nyuma za playoff ku manota 50-46 ya Gladiators ubige mingino zikazobandanya muri yindwi kuko kugira ngo murwi utsindire igikombe cha playoff ubwirizwa gutsinda inkino zine muri volleyball ihiganwa ku rwego rw'igihugu rigeze mu gice cha kane gishira icanyuma kuri uyu w'Imana Amikari yatsinze Ami de volleyball yo mu Rumonge seti 3 ku busa Rukinzo itsinda nayo nyene Muzinga iseti 3 ku busa Bun itsinda ga Cosmos iseti 3 kuri 2 nayo Bisoro itsinda Vumbi iseti 3 ku busa mu bigeme naho GLC yatsinze Etoile y'Ikiremba iseti 3 ku busa Muzinga itsinda nayo nyene Resace iseti 3 ku busa Ekana Asia NF Dogitega in action nayo nyene yatsinze Agasaka iseti 3 ku busa mu mpira w'amaguru inkuru yaranze indwi n'umukinyi w'umurundi Yusuf Ndayishimiye bataziranya nyange akina muri kino gihe mu gihugu cha Turkiya aho ariko araronderwa bikomeye n'imirwi yo mu Faransa nka Bordeaux na Nice umurwi wa Nice gira 10 mu higanwa ry'u Faransa umaze gutanga amayero agira ku miliyoni 9 kugira ngo uguru uwo mukinyi Yusuf Ndayishimiye ni mu gihe Istanbul Basaksehir akinamwo uriko usaba miliyoni 12 kugira ngo aje mu Faransa itariki 31 z'uku kwezi niho byose bizodadanuka
Alexandre Niyunge ko urakenuye ni kuri jozwi ryawe ry'amakuru y'inkino tutiye dusozera kona makuru tuko tubashikiriza nshimire bagenzaje bafashe kuyegeranya mwakoze mu bumwe cyangwa mu duteze abiri mugire ijoro giza ahiwanyu kuri miko mari kumwe na Eddie Claude Nazwe na Gahwane kuri Radio Nzamba agatekaka